Radio Jwi ya Amerika ibiganiro birabandanya mu Kirundi ni Kinyarwanda muri kumwe na Aloise Bigirimana ibi buhinga bw'ivyuma bwatugoye ariko tureka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igisirikare cya leta ya Somalia cyatangaje ko cishe abarwanyi bashika indwi b'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab ejo ku munsi wa kane. Gitangaza kandi ko basambuye ibirindiro byabo mu bumanuko bw'ico gihugu. General Ismail Sahaldid w'igisirikare cya Somalia yabwiye ijwi rya Amerika ku gisirikare cigaruriye igisagara cya Bal Sanguni kiri ku birometero 45 mu bumanuko bw'igisagara cya Kismayo. Havuga kandi ko abasirikare biwe bashoboye gusambura ibirindiro bitari bike hamwe n'imodoka Al-Shabab yakoresha mu kunguruza abarwanyi bayo bongera babatwara n'amasasu. Igisagara cha Bal Sanguni kimaze imyaka myinshi kigenzurwa na Al-Shabab. Niho umuhari wa Al-Shabab nyene wategurira ibitero ku basirikare ba leta hamwe no kuba basirikare ba Kenya bari mu nteko za AMISOM zagiye gucungera amahoro n'umutekano muri ico gihugu bari mu gisagara cha Jubaland. Abarwanya leta ya Sudani y'ubumanuko ejo ku munsi wa kane bagirije abahuza mu biganiro ko bemerera leta igahunyanga amasezerano yo guhagarika intambara. Ibirego uri ku isonga y'abahuza atatevye guhakana. Umuvugizi w'abagwanya leta yagiriza ishyirahamwe ry'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'iterambere muri ako karere IGADE hamwe n'ibihugu bya Norvege, Ubwongereza na Leta Zunze za Amerika ko birengagiza uguhonyanga amasezerano bikogwa n'icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu muri Sudani y'umanuko Taban Deng Gai. Intumwa idasanzwe y'iryo shyirahamwe IGADE muri Sudani y'Epfo ambasaderi Ismail Weiss yasohoye urwandiko rusaba uwo avugira abarwanya leta gusokora ivyo byagirije kuko ngo nta shingiro bigira kandi ngo ni ivyo gusamaza amakungu. Abambasaderi 78 bahoze baserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu vya Afrika barandikiye urwete rumwe ibiro vya Perezida wa Amerika White House bashikiriza impungenge zikomeye batewe n'amajambo Perezida Donald Trump yoba yaravuze ko Afrika ari amazira ntoke. Bagize bati nk'abantu bahagarariye Amerika mu bihugu 48 vya Afrika twarahiboneye imico myiza, ubugwaneza n'urukundo byagatangaza. Twizeye rwose ko muzokwisubira ko kuburyo mubona Afrika n'abanyagihugu bayo. Bati kandi twizeye ko muzokwemera uruhara rukomeye abanyafrika n'abanyagihugu babirabure ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize kandi babandanya kugira mu gihugu cyacu no mu mateka yacu. N'ibindi byose bitazohema guhuza Afrika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni byo nibiri mwikete abo bahoze ari abambasaderi bandikiye Perezida Donald Trump. Mu ndwi iheze niho Perezida Trump yavuze ko atabantu yanka ariko ariregura. Yabwiye amenyeshamakuru ati nta vangura moko rindimwo na gato. Tugarutse muri Afrika kandi Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarasohoye imitahe isaba abahurikiye mu ihuriro ry'amashyirahamwe yegereye Ekleziya Katolika batunganije imyiyerekano yasaba Perezida Kabila kuva ku butegetsi kwitaba ubutungane. Imvo yatumye basabwa kwitaba ntiyatangajwe, babwiwe ko bazobimenya bahashitse nk'uko amakuru ava muri sentare abivuga. Amakuru atandukanye muri ico gihugu avuga ko abo batunganije iyo myiyerekano bihishije ikinshasa ku murwa mukuru kandi ko boba bacunzwe mu ibanga n'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu muri Congo MONUSCO. iryo huriro kandi ry'abakatolika ryongeye guhamagarira abanyagihugu mu yindi myiyerekano yo kuri uyu munsi w'Imana uza kugira basabe ishyirwa mu ngiro ry'ingingo zumvikanywe ko mu biganiro byahuje abanyepolitike ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2016. Abakuru b'iryo huriro bagizwe abigishwa mu za kaminuza abaharanira gato ya kamuntu hamwe n'abandi basaba Perezida Joseph Kabila gutangaza ku mugaragaro ko atazoba umukandida mu matora yimirije kuko ibwirizwa shingiro ritamwemerera kwitoreza ikindi kiringo kigira gatatu. Abashingamateka baha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeje kuri wa kane itegeko riha amafaranga leta mu kiringo cy'ifata kibanza cy'ukwezi kugira ibikorwa bya leta ntibihagarare mu kurindira itora ry'abasenateri. Sena ya Amerika nayo itegerezwa kwemeza iryo tegeko imbere y'isaha zitandatu z'ijoro kuri uyu wa gatanu kugira leta ntihagarike imirimo, ariko abarepublikani baracakekeranya ko bashobora gukwiza amajwi 60% kenewe kugira iryo tegeko ryemezwe. Abarepublikani biganziye inama nshingamateka na Sena ya Amerika bemeje ko icyo kiringo cy'ukwezi kizotuma igisirikare kironka amafaranga yo gukora imirimo yacyo, nayo abademokrate bemererwa ko programu yo kuvuza abana bavuka ku babyeyi bakenye ihabwa ayandi mafaranga y'imyaka 6. Mu kurangiza, umunyapolitiki akomeye yahoze arongoye abatavuga rumwe na leta ya Zimbabwe Roy Bennett ku munsi wa gatatu niho yapfa n'umugore wiwe n'abandi bantu batatu bari kumwe mu isanganya muri Kajugujugu.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, umwanya w'amakuru yo mu karere. Mu Rwanda mu mezi atatu ari imbere, sosiyete ikora imodoka Volkswagen izotangura ihinguriro ryo gukora imodoka muri icyo gihugu n'imitahe y'amadolari y'imiliyoni 20 y'amadolari, ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda arenga imiliyaridi 17. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Sunta Kaboyi yaduteguriye iyi nkuru.
Ku ikubitiro uruganda rurateganya kuzajya ruteranya imodoka 5,000 mu mwaka, umuyobozi wa Volkswagen muri Afurika y'Epfo Thomas Schaffer mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kane yavuze ko uru ruganda rwiteguye gushyira mu bikorwa amasezerano yashyizweho umukono na guverinoma y'u Rwanda mu kwezi kwa 12 k'umwaka wa 2016. Uyu muyobozi yavuze ko imirimo yabo mu Rwanda bazayikora mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere yasobanuye ko kizaba kirimo gushyiraho ikigo kizakoreramo Volkswagen mu Rwanda. Ikigo cyamaze gushyirwaho cyitwa Volkswagen Mobility Solution Rwanda, kizayoborwa n'umunyarwanda. Icyiciro cya kabiri kizaba kigizwe no guteranya imodoka no gushyiraho uburyo bwo kuzisangira ku bantu benshi. Umuyobozi w'uruganda rw'imodoka Volkswagen muri Afurika y'Epfo ari nawe ukuriye ibikorwa by'uru ruganda muri Afurika yose yavuze ko mu kwezi kwa gatanu imodoka yabo ya mbere izaba igiye hanze. Uyu muyobozi wa Volkswagen avuga ko mu Rwanda bazahageza ubundi buryo bwo gusangira imodoka, ni uburyo butari bumenyerewe mu Rwanda. Uyu muyobozi yasobanuye ko uburyo buzakoreshwa, yagize ati hazaba hari uburyo bwo gusangira imodoka buzatangizwa mu cyiciro cyacu cya kabiri, buzatangira n'imodoka zigera ku 150. Ubu buryo buzakoreshwa ku bantu bafite icyo bahuriyeho nk'ikigo Ministeri, ku buryo umuntu akoresha imodoka akayivamo undi akayifata akishyurwa harebwe ku birometero yagenze. Ubu buryo buzajya bukoreshwa hifashishijwe ikoranabuhanga umuntu ashobora gushyira muri telefoni ari nayo azajya akoresha mu kwishyura ikamufasha gufungura iyo modoka. Hazaba kandi n'umurongo umuntu yahamagara akabona imodoka ku muntu udafite smartphone. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB Karera Kamanzi avuga ko u Rwanda ruzungukira mu gukora na sosiyete izwi cyane ku isi nka Volkswagen.
So cyambere gukora n'umuntu uzwi ku isi yose ni ikintu cyiza aho utangira, ariko ntabwo bihagije. Tumaze umwaka dukora nabo, ntabwo aribo bose bonye bakorana inyigo, inyigo yakozwe natwe RDB. So twabigiyemo mu mibare twarafashe kugira ngo ibyo bashaka kumenya nabo tugende turebe uburyo twakora iyi proje kugira ngo babone ko hari inyungu, ariko n'igihugu tubone ko hari inyungu. So icya mbere niyo baje kugana amafaranga agera kuri 20,000,000 y'amadolari, bajya kuduha akazi igera kuri 1,000,000 ku kwezi ya mbere. baje gukora ikintu cy'ambere gukora amamodoka mu Rwanda baje kuzana solution yo kusangira amamodoka bakoresheje kwana buhanga ibyo byose ni inyungu dushobora no kugerageza so twarebye igihemo tubona ko inyungu ifatika
inkuru yo kuba abanyarwanda bashobora kugura imodoka nshya batazitumije i Burayi Canada n'ahandi nk'uko byari bisanzwe byakiranywe ibyishimo uyu wabonye n'ijwi rya Amerika areremeza ko guteranyiriza imodoka mu Rwanda bizafasha ababyifuza kubona imodoka nshya kandi ku giciro kidakanganye
icyo cyemezo turacyishimiye cyane kubera yuko imodoka z'Abadage ni imodoka abantu bakunda ariko bagatinya kuzigura kubera ko amapiyese yazo ataboneka igihe rero zizaba ziri hano mu gihugu biradushimishije cyane kuko tuzashobora kuzigura ndibaza ko bizaba binahendutse kandi dushobora no kuzibona mu buryo butworoheye ni igisubizo kinini kubera yuko nta kindi na kimwe cyatumaga abantu batashobora kugura izi modoka za Volkswagen zirakunzwe ariko kubera amapiyese yazo n'uburyo bwo kuzibona bitabaga byoroshye ariko ubwo bizatworohera kandi turabyishimiye
ibyo benshi bari bafitiye amatsiko yo kumenya igiciro cy'izi modoka ntibyabonewe igisubizo mu kiganiro n'abanyamakuru umuyobozi wa Volkswagen muri Afrika yavuze ko ibi giciro bizamenyekana mu gihe hazaba hatangiye igikorwa cyo kwamamaza ibicuruzwa byabo gusa yavuze ko ibiciro bizaba ari byiza kandi abantu bazabasha kugura imodoka nshyashya Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho igihugu cy'u Burundi cyashikije ibirego sentare y'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku munsi wa gatatu tariki 17 ukwezi kwa mbere mwaka wa 2018 umushikiranganje w'u Burundi ajejwe ibyerekeye umuryango Isabelle Ndahayo yemeza ko bituye sentare kubera habaye ihonyangwa ry'amategeko mu itogwa ry'uburongoye inama nshingamateka y'uwo muryango umushikiranganje Isabelle Ndahayo yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru b'Ijumbura ejo kwa kane umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Raymond Nzimana yarakurikiranye icyo kiganiro
umushikiranganje ajejwe imigabo n'imigambi y'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko mu Burundi yemeje ko umuhanuzi wa leta mu bijanye n'amategeko ari na waramutswe ubushikiranganje bw'ubutungane mu gihugu yashikanye ibirego muri senare y'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku munsi wa gatatu ni ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa mbere 2018 Isabelle Ndahayo aratubwira uwo bitwariye n'icyatumye bitura iyo senare
umushikiranganje ajejwe ubutungane mu Burundi ari nawe asanzwe ari umuhanuzi mukuru wa leta y'u Burundi mu bijanye no kubahiriza amategeko yashikirije ibirego by'u Burundi muri sentare ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko yitwarira nk'uko bisanzwe biri mu mategeko agenga iyo sentare umunyamabanga mukuru w'uwo muryango asaba iyo sentare ko yuca urubanza yisunze amategeko ku bijanye n'itorwa ry'umukuru w'inama nshingamateka ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko bitisunze amategeko
kuvuye mushikiranganje amategeko agenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko aravuga neza inge n'umukuru w'inama nshingamateka w'uyo muryango ashyirwaho Isabelle Ndahayo avuga ko hahonyanzwe amategeko menshi kuko ngo hari kuba ibisikanya ku butegetsi kandi ngo hari no gukurikizwa ibiharuro by'abashingamateka bategerezwa kwitaba ibikorwa by'iyo nama
amatora y'umukuru w'inama nshingamateka igira kane y'umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko yo kwigenekerezo rya 19 Kigarama mu mwaka wa 2017 yabaye abashingamateka baserukira ibihugu by'u Burundi na Tanzania atariho bari basohotse ibyo nabyo bikaba bihushanyije n'amategeko ntunganya bikorwa y'iyo nama mu ngingo yayo yerekeye ibitigiri by'abashingamateka basabwa kugira bashobore gutora mu gihe cy'amatora y'umukuru w'inama nshingamateka igira kane w'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko ibijyanye no kubisikanya kw'ibihugu kuri icyo kibanza bigeze bitomogwa neza ari nabyo byabaye intandaro yo kutumvikana
uyu mushikiranganje yabwiye abamenyeshamakuru ko aho kumviriza impande zose ahubwo hakoreshejwe igikenye n'inguvu ivyo bica bituma haba matati gushika bataratorerwa inyishu akemeza ko umuti ari ukubahiriza amategeko n'uburenganzira butangwa n'ayo mategeko
aho gutanga insiguro zitomoye habaye umusimikano mwinshi wo gukoresha inguvu gutyo ibintu biraheza birushirizaho kuba bibi umugenzo wo gusabikanya no kumvikana kw'ibihugu usanga bisungwa mu bikorwa bitandukanye by'inzego n'amashyirahamwe akomoka ku muryango w'ibihugu bya Afurika w'umuseruko. Aya naho watumye umuryango urama ni ubujyanye no gukurikiza indome zitangurira ibihugu nk'uko bisanzwe bikorwa mu yandi mashyirahamwe mpuzamakungu kandi nta mpari ibyo bigera biterana gato. Aha ikibazo umuntu wese ashobora kwibaza ni cyatumye haba gukoresha ingufu mu bijyanye n'ayo matora.
Amatora y'umukuru w'inama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yabaye kwa 19 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2017 mu gisagara cya Arusha ni mu gihugu cya Tanzania. Amatora yakozwe abashingamateka b'Abarundi bari muri iyo nama nshingamateka hamwe n'abatanzania basohotse. Naho abatanzania bo bavuye bemera itorwa ry'umunyarwanda Martin Ngoga ku buyobozi bw'iyo nama nshingamateka. Iyo nama nshingamateka ikanategekanya no gutangura ibikorwa kuwa 22 ukwezi kwa mbere 2018 gushika kuwa 9 ukwezi kwa 2018 i Kampala mu gihugu cy'u Buganda. Ibikorwa tutazi kwa bashingamateka b'Abarundi bazokwitaba kuko umushikiranganji ajirwe ibyinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afurika y'ubuseruko atagize ico bivuga ko kuko atakibazo cy'abamenyesha makuru na kimwe yishuye. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Tugaruke mu Rwanda aho ejo kuwa kane sentare nkuru yasubiye kubandanya iburanishwa ry'urubanza rwa Jean Baptiste Mugimba aburana ibyaha bya genocide. Uregwa n'abamwunganira basabye sentare nkuru kutakira ikirego c'ibiro by'umushikiriza manza. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiriwubusa yakurikiranye urwo rubanza.
Inzitizi zisaba urukiko kutakira ikirego ubushinjacyaha buregesha bwana Jean Baptiste Mugimba ibyaha bya genocide nizo zafashe umwanya munini mu iburanisha rya none. Bwana Mugimba yabwiye urukiko ko hari ingingo eshanu ubushinjacyaha butubahirije mbere yo gutanga ikirego kimurega kandi ko iyo buzubahiriza buba butaragitanze. Ku isonga yabwiye umucamanza ko ikirego cy'ubushinjacyaha kinyuranije n'ingingo ya 29 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu gika cyayo cya 5 gisobanura ko icyaha ari gatozi. Yasobanuye ko ubushinjacyaha butagaragaza uruhare ku giti cye mu byaha bya genocide urete kumurega bushingiye ku mirimo yakoraga. Aravuga ko umurega bushingiye ku kuba yari umukozi muri banki nkuru y'igihugu icyarimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka Sederi, bityo ko ngo yari asangiye umugambi wa genocide n'abandi bategetsi. Ashingiye ku rubanza rwa bwana Runyinya barabwiriza wahoze ari umujyanama wa Perezida Juvenal Habyarimana, Mugimba yavuze ko nawe yaregwaga ashingiye ku mirimo yakoraga aza kugirwa umwere. Uregwa yavuze ko ubushinjacyaha bwirengagije amasezerano u Rwanda rwagiranye n'igihugu cy'Ubuharande cyamwohereje. Ayo masezerano ngo yavugaga ko atashoboraga gukurikiranwa ku kuba yari mu ishyaka Sederi kuko ryagiyeho mu buryo bwubahirije amategeko. Yabwiye umucamanza ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyubakiye ku buhamya bw'abatangabuhamya batagombye kuba ari abahamya igihe bigaragara ko nabo bahamijwe ibyaha bya genocide aburana. Umucamanza yamwibukije ko abo batangabuhamya yiko mu rukiko rutarababaza ku buhamya bwabo yewe rutaranagera n'igihe cyo kubatumiza ngo bamenye niba bemewe cyangwa batemewe. Bwana Mugimba yongeye kubwira urukiko ko ubushinjacyaha mu kumurega bwirengagije ibyemezo ndakuka byafashwe n'inkiko mpuzamahanga ko umuntu adashobora gukurikiranwaho icyaha cya genocide cyarimwe n'icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora genocide. Umucamanza nawe yongeye kumwibutsa ko ibyaha byombi nta wabihamywa ariko bitavanaho ko yabikurikiranwaho. Uregwa aravuga kandi ko inyandiko itanga ikirego cy'ubushinjacyaha yirengagije bikomeye inenge y'imyandikire. Yabwiye urukiko ko nta gikorwa cy'iperereza kigaragaza aho ubushinjacyaha bwahereye bumukurikirana. Uregwa aravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza icyabaye ngo butangire kumukurikirana mu 2011, nyamara ngo mu 2010 nk'uko yabivuze mu rukiko ngo habayeho agatsiko k'abantu bahuriye mu kabari kitwa Panorama bamucurira ibyaha bagamije kumutwarira imitungo irimo amazu mu mujyi wa Kigali. Umucamanza yakunze kwibaza icyaza gufata mu bisobanuro by'uregwa haba mu kumenya niba yatangiye kwiregura cyangwa se niba koko ari mu nzitizi ku kirego kitarasobanurwa n'ubushinjacyaha. ubushinjacyaha. Metre Gatera Gashabana umwe mu bamwunganira mu mategeko yabwiye urukiko ko buri wese afite uburenganzira ku butabera buboneye bwo kutaryozwa icyaha igihe atari gatozi. Yisunze ingingo z'amategeko, Metre Gashabana yabwiye urukiko ko ikirego cy'ubushinjacyaha kibumbatiye ugushidikanya ku byaha burega Mugimba maze asaba kugitesha agaciro. Umucamanza yongeye kubaza icyo bashingiraho bavuga iby'igihe ubushinjacyaha butarasobanura ikirego cyabwo. Ubushinjacyaha bwirinze kugira byinshi buvuga kuri izi nzitizi zazamuwe n'uruhande bahanganye. Bwarwikomye ko rutasomye ikirego cyose ngo ruhereho rugira icyo rukivugaho. Bwabwiye urukiko ko butarega Mugimba nk'uwari umuyobozi wa Federi bumurega ibikorwa bukeka ko yakoze kandi bigize ibyaha. Ubushinjacyaha bwavuze ko busanga uregwa atagaragaza inzitizi ahubwo yinjiye mu myiregurire ku byaha bimwe na bimwe ku kirego butarahabwa umwanya wo gusobanura. Ubushinjacyaha buravuga ko nta nenge n'imwe urundi ruhande rutanga igaragaza uburyo bwa ari bwo bwose ikirego cyanditswemo, kandi ko ubugenzacyaha bufite inshingano zo kwibwiriza mu gukora iperereza. Bukibaza icyo urukiko rushobora gushingiraho rufata umwanzuro wo kutakira ikirego mu gihe ibyo Mugimba aregwa byose bikubiye muri icyo kirego. Ubushinjacyaha bwo burasanga iby'urundi ruhande rusaba birimo kwivuguruza. Bwasoje busaba kutakira inzitizi za Bwana Mugimba n'abamwunganira rukazemeza ko ari myiregurire ku byaha bimwe na bimwe maze urubanza rukazakomeza uko bisanzwe. Bwana Mugimba yahoze ari umukozi wa Banki Nkuru y'Igihugu icyarimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka CDR. Aregwa ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya jenoside. Ni icyaha cyo gukora jenoside, gushishikariza abandi gukora jenoside, ubufatanyacyaha mu gukora jenoside, n'icyaha cyo gucura umugambi wa jenoside. Ibyaha byose arabihakana. Mu mpera z'umwaka ushize wa 2016 nibwo ubutabera bw'Ubuhorande bwamwoherereje kuburanishirizwa mu butabera bw'u Rwanda. Ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka nibwo umucamanza azatanga umurongo kuri izi nzitizi, ikirego cy'ubushinjacyaha kikimwa agaciro cyangwa se urubanza rwakomeza uko bisanzwe. Hagati aho Bwana Antoine Muhimu kuri iyi nteko iburanisha yasabye impande zombi kuzitabira iburanisha ziteguye ko kimwe muri byo gishobora kuba. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tugarutse mu Burundi, miryango 369 ntigiraho ikika umusaya ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke kuva ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu. Imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi yaguye yasambuye ibisakazo by'amazu. Buramatari w'iyo ntara asabira imfashanyo yihuta abayoboye. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Turi ku mitumba ya Cibitoke, Kagazi na Rusiga, ahaba bariko begeranya mu gitondo cy'uno wa kane ibisakazo by'amazu yabo byagurutse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi niyo ntandaro yakangaratete imiryango igera ku 369 irimwo. Uno mukenyezi wo ku mutumba Kagazi yahuye n'ibyo byago yabwiye Ijwi rya Amerika ingene zagenze.
Imvura nk'uko bose babibonye twabonye iza ifite umuyaga mwinshi cyane. Hanyuma nkuko mubibona na mwebwe amazu yaragurutse, imirima yarapfuye, turaho nyine turatekanye. Aha ibintu byoronekaye ni inzu yagurutse, amabati yose yarapfuye, imbaho ziravunagurika, ibintu mu nzu biranyagirwa. Bisanzwe bisa nkuko atashe twanuye byarapfuye byinshi rwose.
Imana yarakinze, nta wasize ubuzima muri urwo ruhagarara kwatewe n'iyo mvura ivanze n'igihuhusi. Abana batanu bo ku mutumba Rusiga barakomeretse baguwe ko n'impome z'inzu irumva Pacifique. N'umwe wo muri abo bana baraye bahatswe.
Imvura yarikiragwa, mama yagiye so papa nawe yagiye gusenga.
Umusore Niyongabo Jean Claude niwe yarokoye abo bana bari baguwe ko n'inzu.
Urumva uko byagenze, jewe nari nugamye ahantu iruhande y'inzu y'aba babanyi. Imvura yari imaze kugwa kuko yagwanye umuyaga mwinshi igwana urubura. Je mpagaze rero hanze nabona inzu yo ku ruhande ubwa mbere na mbere igikoni kiragurutse. Nkigihagaze ngaho mbona mushiki w'uwo mwana araje yiruka yambwira ko bene wabo baguwe n'inzu. Ndiruka hama ndagenda ndabakurayo.
Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bahuye n'ibyo byago bonyene batagerayo bacira nayo bamira. Abajije intwaro ku mitumba bavuga ko nabo nyine barengewe n'ayo makuba yarayashikiye abo barongoye. Kanyarigabo Salvatori ni umwe muri abo bajejwe intwaro yo hasi.
Gakimbira intwara inzu zaragurutse ni nyinshi cyane, na kontoro yasanga zigeze mu nzu 39. Ibarabara rimwe imvura yari nyinshi cyane, kandi abantu uko bari hose baramerewe nabi cyane. Kubera naho twovuga ngo turabahaye indabo ntitworonka aho tubaraza kuko ni benshi cyane. Twasaba rero yuko muri bo bafasha nyene byihutirwa. bakabafasha bakabafasha dusakaje bakabafasha dukoresha two munzu kuko byose byaratikiye
bamwe mu banyacu bitoke inzu zabo ibisakazo byaguruwe n'umuyaga bariko barasanura mu gitondo cy'uno wa kane basubiza ku mazu yabo bimwe mu bisakazo bitononekaye cyane kugira baronkaho imiryango ibirakitse umusaya abanyacibitoke bahuye n'ivyago nta kindi basaba atari ukugarukirwa ko vyihuta kuko bavuga ko atana kimwe bakuye mu mazu yabo uri ibikoresho by'abanyeshure izyambarwa ivyo kwifuka hamwe n'ibifungurwa buramatari w'intara cibitoke yumvise ako kamo k'abarongoye Joseph Iteriteka yakoresheje inama yihuta mu ntumbero yo gutabariza abaraye bahuye n'ivyago
twarabiye hamwe kugira ngo duhanahane ivyiyumviro ku byarabi bishyitse bivanye n'imvura imvura yarivanze n'umuyaga nyuma twari kumwe n'abajejwe intwaro dusanga amazu arenga amajana atatu twishyikiye kuraba ngene bibeze ko mukuru abibona iyo mvura yarononye ibintu bitari bike iyo uruhande yaho twarabiye hamwe nk'abasanzwe arebene gihugu bafashanya mu bintu by'ingorane kuko kubana kera barundanye barangwa no gufashanya kubyuko nkabo bantu usanga amazu yawe yarayapomotse twumvikanye yuko ari kuraba ingene abene gihugu baha indaro iruhande y'ivyo kuraba ishora kuba biratunze iyo miryango n'utuntu two gufungura turabira hamwe n'ingene iruhande yo kuba barafashijwe n'abandi bene gihugu kubaha indaro nuko turaba ingene turondera bene gihugu ubu intara y'ibitoke mu kurinda ko twosaba abadukurira ku rwego rw'igihugu cyo turibunganya ngo turaze ibintu byo birabafasha ko benshi nk'amazu yagiye aguruka amabati yarononekaye cyari ukuntu abanye n'ibene gihugu bashobora kuronka amabati
buramatari w'intara y'ibitoke yanamenyesheje ko byibonekeza ko atamigende itwara amazi y'imvura ishemeye iri mu makartiye amwe amwe Joseph Iteriteka avuga ko afadikanije n'abajeje intwaro yo hasi hagiye kuba ihimirizwa byo guca imiserege itwara amazi mu ntumbero yo guhangana n'imyuzure ku mugwa mukuru w'intara cibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rizabashikiza ivyimvyo bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Kuba Perezida Robert Mugabe yaratanze ubutegetsi mu kwezi kwa 11 byahaye amahirwe abanyazimbabwe bazahaye igihe kirekire. Hafi imyaka 40 y'ubuyobozi bwa Mugabe yaranzwe n'ibibazo bikomeye by'ubukungu, urugomo, kwirengagiza ubutegetsi bugendera ku mategeko no kutita ku burenganzira bw'ibanze bw'ikiremwamuntu. Mu mwaka w'2001, Amerika yashyizeho ibihano kuri guverinoma ya Zimbabwe. Ibyo birimo ibyerekeye ubukungu ku bantu ku giti cyabo hamwe n'ibigo. Ibyo bihano bivuza guhana ibikoresho bya gisirikari na za serivisi. Binahagarika ihererekanwa ry'imfashanyo itari ubutabazi hagati ya guverinoma n'indi. Cyakora nk'uko Musigire Mukuru wungirije wa sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika ushinzwe ibibazo bya Afrika Stephanie Sullivan aheruka kubyibutsa ubwo yasobanuriraga Kongere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje umubano mwiza ukomeye n'abaturage ba Zimbabwe. Kuva Zimbabwe ibonye ubwigenge mu 1980, Amerika yagiye iyiha inkunga ku rwego rw'ubuvuzi, ibiribwa, uburezi n'amahirwe ku banyazimbabwe mu byerekeye ubukungu. Cyakora ubu nta nkunga y'amahanga inyura muri guverinoma. Umusigire mukuru wungirije wa sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika ushinzwe ibibazo bya Afrika Stephanie Sullivan yanagize ati impinduka muri guverinoma ya Zimbabwe itanga amahirwe yivugurura rishobora gutuma Amerika igira icyo ikora muri Zimbabwe mu buryo tutari duherutse kubikora. Yashimangiye ko perezida uriho muri Zimbabwe Emmerson Mnangagwa agomba kwerekana ubwitange bwa demokarasi buhamye kandi buzageza Zimbabwe ku iterambere. Ingamba za Amerika kugira ngo yagure uruhare rwayo zisaba kwibanda kuri demokarasi ishingiye ku itegeko nshinga, amatora yisanzuye kandi atabogamye, kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ubuyobozi bugendera ku mategeko hamwe n'ubuhahirane buvuguruye binyuze mu ishoramari. Sullivan yakomeje agira ati igihugu cya Zimbabwe gifite sosiyete sivili hamwe n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bafite uburambe muri politiki, amajwi yabo afite akamaro mu kwerekeza igihugu imbere. Ati abasirikare bagomba gusubira mu mirimo yabo, ibigo bya leta bigomba gukurwamo intwaro, abahohoteye abasivili bagomba kugezwa mu butabera nta kureba ishyaka barimo. Sullivan yongeyeho ko guverinoma igomba gukora amavugurura y'ubukungu buhamye, harimo gukura icyuho mu ngengo y'imari no kugabanya ruswa. Umusigire mukuru wa sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika ushinzwe ibibazo bya Afrika Sullivan yanavuze ko Perezida Mnangagwa ashaka kuvugurura umubano wa gicuti n'amahanga, ashaka kubasha kubona inkunga y'amahanga n'ubufatanye by'umwihariko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika guverinoma ya Zimbabwe ikabisabwa mbere na mbere kubanza gushyira mu bikorwa amavugurura. Sylvain yanagize ati Amerika yiteguye gufasha guverinoma n'abanya Zimbabwe kugera ku ntego zabo. Ati mu by'ukuri ibi bishingiye ku baturage ba Zimbabwe. Turashaka gushyigikira ibyifuzo byabo ku gihugu gishobora kubigeraho uko byakabaye.
Ibyo byari ijambo ry'intanga marara ry'abashyize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafite kuri iyi saha, aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, ntimutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.